Ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nshuti n'abakunzi b'ikiganiro yaga, ndabahaye n'ikaze mu kiganiro yaga cy'uno munsi. Ikiganiro kigiye kuremeshwa na jewe Ninahazwe Maria Carole na Selemani Semakuba ari mu buhinga bw'ibyuma. Duhereye mu Rusenda hatangujwe mu ikambi y'impunzi ya Rusenda no muri siti ya Murongwe, isekeza rigira kabiri ryo gukingira abana indwara y'ubukangwe kuva kuri uyu wa kane igenekezo rya 13 Nyakanga. Abakozi b'ishyirahamwe rijejwe amagara y'impunzi mu izo nkambi zibiri ADES nibo bariko bakora icyo gikorwa. Abo nabo bakaba ariko banyura inzu ku nzu bagenda bakingira umwana wese kuvuka kugeza ku mwana we agrenze imyaka 5. Ishyirahamwe ADES rikaba rimenyesha ko ryiteze gukingira abana 6,845 mu ikambi ya Rusenda gusa. ADES ikaba kandi imenyesha kandi ko ku cyiciro cya mbere cy'ubwo rucanco cyabaye muri indwi zibiri ziheze abana 5,842 ku 6,685 aribo bakingiwe abangana b'96%. Tubamenyeshe ko ubwo rucanco ruriko rutangwa no kubana b'impunzi bari mu bigo by'agateganyo bya Sange, Kavimvira na Mongemonge. Tuje mu Minembwe. Umugaba w'ingabo batayo y'3,472 yo mu Minembwe, Major Ndanu Yanganwa Jean-Pierre aramenyesha ko ingabo arongoye zakwiragijwe mu turere twa Kijembwe na Mabuya muri groupe ya Bijombo kugira ngo abanyagihugu baho bacungegwe umutekano bongere bitegure neza amatora yo muri Kigarama gutaha. Ibyo yabivugiye mu kiyago rusange cyatunganijwe na radio yo ngaho mu Minembwe, Tungane Minembwe.
Umukuru w'igisirikare cya Congo FARDC gikorera mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, Major Ndanu Yangangwa Jean-Pierre, yavuze ko ingabo z'igihugu zatumwe mu Kajembwe no mu Mabuga aho ni mu groupe ya Bijombo kugira ngo zirindire abaturage umutekano kandi zibafashe mu gihe cy'amatora ategeka muri Kongo tariki 23 mu kwezi kwa 12 mu mwaka 2018. Ibi akaba bivuze mu gihe abaturage benshi bakomeje kwidogera umutekano wabo kandi ko benshi muri bo bakomeje kugira ubwoba bwo gutahuka dore ko bari barahungiye mu mihana itandukanye. Ubwo ibi byose bivugwa, umukuru w'akanama gashinzwe amatora hano Minembwe Bwana Sabani Erasto yatangaje ko amatora azaba mu gihugu cyose bakurikije ikirangaminsi cy'amatora. Bwana Erasto yarangije asaba buri wese kugira icyo yakora kugira ngo amatora azagende neza. Tumenyeshe ko ibi bikaba byaravuzwe mu kiganiro cyateguwe na Radio Tungane Minembwe ku bufatanye n'ishyirahamwe ryo mu Buswisi DDC. Ikiganiro cyari cyitabiriwemo abayobozi b'akarere harimo umukuru w'iposita nkuru ya Minembwe Gade Mukiza Binesha, umukuru w'igipolisi ndetse n'igisirikare cya Congo gikorera na Minembwe. Ikaba byarabereye mu iposita nkuru ya Minembwe. Ikiganiro yaga Byiringo Foste mu Minembwe.
Tuva mu Minembwe twerekeze Kamanyura. Abaserukira amasengero n'abagize imigwi yo kubumbatira amahoro 30 baje baturuka mu Rwanda, mu Burundi no muri Congo biyemeje kugwanya urwanko aho ruturuka hose no gucanamwo kubera ubwoko canke intara, ariko bagashira imbere mwumvikano n'amahoro. Ibyo bavyiyemeje nyuma y'umubonano watunganijwe ku munsi wa gatatu tariki 12 Nyakanga n'ishyirahamwe riyo mu Kamanyura. Turangirize mu Rusenda. Bagendana ubumuga mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda barakora imyuga mito mito kugira ngo bashobore kwibeshaho. Utwo baronse tukabafasha kugura ibyo kujya kugira ngo bashobore guhindura ibyo pamu ibaronsa. Emmanuel Bimenyimana arabitubwira uko binyungunganya.
Abo bagendana ubumuga baboneka mu bigwati bitandukanye by'inkambi y'impunzi z'Abarundi mu Rusenda. Userukira abagendana ubumuga avuga ko naho bagendana ubumuga bakora ibishoboka byose kugira ubuzima bwabo bumere neza. Zorigendera Matias abandanya kuvuga ko umugwi wabo ukora akazi k'amaboko kabafasha kuronka ibyo badafise uretse indya bahabwa na PAM. Zorigendera Matias aratumenyesha ingorane bagira, tumumvirize.
Nka twebwe bagendana ubumuga by'ukuri turafise ikibazo, dukora amasafuriya, tugakora amapasi, abandi bagashona ibirato, abandi boroye inkoko. Twebwe dufise ingorane kubera ko irya tayi ntabwo itumaze ukwezi. Twasaba rero hasere ko yogerageza uburyo bwo kuntu ishobora kudufasha mwa bijya bikorwa dukora.
Arasaba ishyirahamwe HCR n'abandi bagira neza kubaronsa imfashanyo kugira bashobore kwiteza imbere.
Amakuru yacu naharangiriye. Maria Karoni Ninazwe na yabashikirije ndabashimiye. Ishimiye kandi Romani Semakuba yabaye yateguriye ku burongozi bwa Yakobo Kahora. Twese dutisanga amahoro y'Imana yadahoka nk'inyabutongo na gahwane.